tukiri kuri inkuru kandi yerekeye icaduka cimvura isegenya ikana umuyaga ugihuhusi byateye intara ya New York hamwe n'intara New Jersey hamwe n'izindi ntara zitari nkeza muri leta zo muri Amerika. Turi kumwe n'umushyigane Albert Nyagamukenga asanzwe aba mu gisagara cha New York aho muri komine yitwa Queens. Mwaramutse neza Albert Nyagamukenga.
Yego.
Ubwa mbere na mbere nashaka kumutubwire Albert, imbere yuko dutangura, mbega iwawe urafise umuyaga nkuba, urafise umucanwa?
Jewe ndafise umucanwa ariko ariho aho mba ngaha muri Queens hari abadafise umucanwa, hanyuma hariho n'aba amazu yabo yabomotse, hari n'izahiye, ariko jaho ndi nta ngorane nagize.
Ayo mazu yabomotse n'izo nzu zahiye ziri muri komine nyene ya Queens aho New York?
Ego, iri muri Queens ahantu bita Far Rockaway, niho hari amazu arenga 70 yahiye. Hahiye imwe kubera umuyaga wari mwinshi, umuyaga niwo watumye n'izindi nzu zose zifatwa zirasha zose.
Hari ababanyi canke abantu boba barasize ubuzima
muri izo nzu zahiye? Na wasize ubuzima kubera abantu bari bababujije bavuye mu mazu yabo.
Mu gisagara ca New York aho Manhattan mu gisagara gikuru aho New York nyene hoho hifashe gute muri iki gihe amatren yatanguye gukora?
Amatren murumva uno munsi kwa kabiri masaa 8 bavuze ko ariyo matre atangura gukora, ariko ava i Long Island yitwa Long Island Road mu Cyongereza n'indi tre bita Metronov, ariko amatre nayo lokali yo ngaha mu gisagara zitangura gutembera uno munsi saa sita y'ijoro, ariko nazo azokora niziki ari zizokora n'izizazokora.
Ubuzima buzosubira gutangura neza na neza cyane rwose aho i New York nka ryari uko mwibaza mubona ukuntu
inyishu, ariko iko ndabibona ni ibintu bizofata umwanya, ariko leta n'abatwara ngaha mu gisagara ariko baragerageza ko bashoboye kose kugira ngo ibintu bije ku murongo, ariko ubwa mbere nk'ikuru ishobora gutuma ashobora gukora n'indi ngorane y'amatara, abantu benshi abanywanyi benshi bata amatara bafise kandi usanga baca babura n'amazi kubera ari nk'ababamura mu nzu z'amaetaje atakuno atamuriro n'amazi ashobora kuduga kubera amazi aduga aho baba n'ipombo.
Perezida Barack Obama yaragendeye intara ya New Jersey aho yari kumwe na muramatari w'iyo ntara Chris Christie, baraheza baragendera muri kajugujugu baraba ukuntu ibintu vyononekaye. Yarashikirije ubutumwa, reka tumwumvirize.
But what I can promise you is that the federal government will be working as closely as possible with the state and local officials, and we will not quit until this is done.
Mega utumwa Perezida Barack Obama yashikirije ari New Jersey, muntara New Jersey, mwabu bwakiriye gute mwebwe muba muri New York?
Ubutumwa yashikirije twabwakiriye neza cyane kubera ko leta atwara yagize ko azoshobora kuduha ugufasha izi ntara tubamo ibikenewe vyose bizoshoboka, ibikenewe vyose zizoshobora kuza kaduha ifashanyo twavyakiriye n'igishika cinshi.
Albert Nyagamukenga aba muri komine ya Queens aho ni New York, murakoze cane gose kuri aka kanyamwatoye kugira ngo tuganire.
Ego, murakoze namwe.